Mwitangazo ya soye ambasador Downey Liberi ya menyesheje kwa hawa ya shika mburundi mwaka wimbi wina chumi na gata tu igihugu chuburundi chari munzira ya maho ni terambele yibuta kwa chari igihugu gikuwe gufatiri kwa kakarorero kubugi yunge mubihugu ivuye munijane ni nambara avuga kwa icho gihe haru bwigenge abantu bagashikiriza umviro mwidegemvyo ikindi nacho uburundi ngo bwarerekanyishaka rwose mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bindi bihugu ariko umfasoni Liberi yemeza ko ari byinshi byahindutse muri iki gihe.
Unfortunately today Burundi faces many political, security, economic, humanitarian and human rights challenges.
Ikibabaje uyu munsi Burundi uriko buca mu njyana nyinshi mu bya politike, ubutunzi n'imibano hatibagiwe mu by'agateka kazi na muntu. Mugabo rero twizere ko abegwa n'ibibazo by'u Burundi bazohitamwe inzira y'ibiganiro n'amahoro. Turizigiye inkomezi ziri mu bakiri bato z'ukubaka igihugu cyabo ku bwa kazoza k'imiryango yabo. Haracyari byizigiro ku Burundi buzogumye imigenderanire n'ababufasha n'abagenzi babwo harimo na Amerika. Aho kubaho umugongo naho ngiye imigenderanire ya Amerika n'u Burundi zogumaho nifurije abarundi kurama n'amahirwe.
And so as I leave, I wish the Burundian people courage and fortune. Murakoze cyane.
Naho ambasador Liberi afite ibyizigiro kubijanye n'imigenderanire bamwe mu bategetsi ba Amerika batunzwe agatoka katari gake na leta y'u Burundi ko bashyigikiye abayigwanya. Ivyo ariko ngo ntibizobuza Amerika kubandanya ishyigikira u Burundi.
In every bilateral relationship there are challenges and sometimes there are good periods and sometimes there are bad periods. Right now we are going through a challenging period, but let me say very clearly
and umigenderanire y'ibihugu hama hari ibihe byiza na bibi muri iki gihe turiko duca mu bihe bitoroshye niko. Ariko reka ndabivuge ntomoye, Amerika ntiyigeze kandi ntirikirafata mu mugongo umuntu n'umwe agwanya leta y'u Burundi. Twarabivuze kenshi, reka ndabisubiremo. Ariko turazi ko hari ibibazo, nico gituma duhamagarira leta n'abatavuga rumwe nayo kubitorera umuti. Imigenderanire hagati ya Amerika n'u Burundi yarabandanije. Turafite gahunda yo gufasha iki gihugu y'amamiliyoni 50 y'amadolari. Kuva nshika ngaha mu 2013 twarafashije mu byerekeye amagara y'abantu, kugwanya inzara, sida, twarafashije mu matora tubicishije muri AFS n'ahandi. Rero twagumye dufasha kandi tuzobandanya.
So we have always been supportive and have maintained our bilateral program and that will continue.
Downey Liberi avuga kandi kwa mu Burundi bwo bisaba leta ya Amerika yotanga abahinga bwo gufasha mu matohoza kugira ngo kuri kuje habona kuvyo leta ya Burundi yagiriza u Rwanda ko rufasha abashaka kuyisenyura.
The US government has always said that we are willing to support any open process. We have been very clear and we have
Leta ya Amerika yamenyesheje kwizofata mu mugongo intambuko zose z'ukuri. Twaratanze ubutumwa kenshi kubihugu byo mu karere. Twaravuze ko atacifuzo dufise cyo kwinjira mu itunganywa ry'igihugu na kimwe, ariko turamutse tubisabwe mbere sinovuga amatohoza, ahubwo ukwerekana uko ibintu biri mu kuri no kumugaragaro. Twaramaze kubishikiriza, turiteguriye gufasha Abarundi.
We have always said that we're ready to help.
Mu myaka itatu yamaze mu Burundi, ambasador Downey Liberi avuga ko mu bintu atazokwibagira mu gihugu cy'u Burundi ari urukundo ruranga Abarundi n'umugenzo w'ukwakira neza abantu. Avuga ko ivyo yabibonye mu bantu bakirikiye rwose mu mitumba yo mu ntara zo hagati mu gihugu no mu bakomeye hamwe n'abahambaye. Mu kwezi k'umunani kuza niho bitekanijwe kuza umusubirira azoshika mu Burundi. Eroje buri kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.